Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nchuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa mbere ngenekerezo rya 10 gitugutse umwaka w'2022 turabahaye ikaze makuru twateguye kubashikiriza nayo aza kuba ahagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Amafaranga ataramenyekana igitigiri yaribwe mu biro bikuru bya gisirikare, ubutungane bw'urwo rwego bukaba bumaze guhagarika abasirikare barenga 60 muri iki gihe bafunzwe ku mvo z'amatohoza. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Imbonera kurezo ku mutumba Kiyange muri komine Kibago zaraye zikubise umukuru mutumba zimusigari Kiruruma. Abanyagihugu bakaba basaba abajejwe intwaro gushira ku murongo izo mbonera kure ataco zibanga navyo nyene ni mukanya. Mu gisata c'inkino umugwi w'u Burundi wa Flambeau du Centre waraye utsindiwe mu bihugu ca Misiri n'umugwi wa Zamalek mu nkino z'igikombe ca Afrika CAF, ariko ukaba ugifise amahirwe kuko urindiriye gusubiza urwo rukino ku munsi wa gatanu w'indwi ruzobera mu Misiri nyene. Mu kanya nido ryano makuru mushikirizwa na jewe Josine Kazi.
Inzamba.
Ndasubiye kubaha ikaze abasirikare barenga 60 benshi muri bo hari bisongerezi mu ntwara miheto bafungiwe muri batayo police militaire i Bujumbura, bakurikiranwa ku busuma bw'amafaranga bwabereye mu biro bikuru bya gisirikare mu gisata kijejwe gutunganya imishahara y'abasirikare bita bureau de traitement bete mu mfunyamfunyo. Bafashwe ku itegeko ry'ubucamanza bwa gisirikare bita auditorat militaire. Amafaranga yibwe bavuga ko yoba aharugwa amamiliyaridi mu mafaranga y'amarundi. Inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze.
Abasirikare bafashwe bose hamwe barenga gatoyi 60 bakuwe mu mihingo itandukanye. Abenshi mu bafashwe kiretse abakorera muri bete ahahoze hitwa DCT n'abasanzwe bahemberwa ku makonti y'andi mabanki atari abahemberwa muri koperative ya gisirikare SECADEM. Bose akaba bafungiwe muri batayo police militaire. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare muri PM na auditorat militaire amenyesha ko mu gisata kijejwe itunganyo ry'imishahara mu gisirikare BET bita mu gifaransa bureau de traitement basanze hari amafaranga yibwe aharugwa mamiliyaridi. Ayo makuru nyene akavuga ko abasirikare bakorera muri ico gisata bagwiriyemwo abahoze mu migwi igwana bita ex-PMPA bakaba barungika ku makonte y'abasirikare badahemberwa muri koperative ya gisirikare SECADEM amafaranga harugwa ma miliyoni nyene kone, bagaca bamubwira ko yoja kuyabikuza ngo kuko ari umuntu yarabaheraniye yabishyuye, ariko kuko yategerezwa kuyacisha kuri bank ngo badafise konte muri iyo banki bashimye kuyacishiwe, bagaca baheza bakamwemerera ubundi burusho mu gihe yo yakura kuri konti akayabaha mu ntoki. Ayo makuru nyine abandanya avuga ko byagiye kumenyekana cyane hari ugiye muri imwe mu ibanki y'ubudandaji i Bujumbura agomba gukura kuri konti yiwe amafaranga angana miliyoni 400 amafaranga y'amarundi. Kubera byasaba uruhusha rutangwa n'ibanki nkuru byavuye bigorana, akaba ari naho hatanguriye amatohoza ku nkomoko y'ayo mafaranga. Abasirikare babandanya bamenyesha ko abambere bafashwe ku munsi wa kane w'indwi iheze, kandi ko ari abasirikare benshi bariko bararondegwa mu boba barafashije canke barakoreshejwe muri ubwo busuma muri iki gihe muri bureau de traitement akorera ibisongerezi hose harugaye. Bivugwa kandi ko intwaza ngabo itwara ico gisata umwanya wariwo wose nawe ashobora gufatwa. Radio Inzamba gateka kawe twaronde Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ngo agire ico ashikirije muri ubwo busuma buvugwa bwabereye mu biro bikuru bya gisirikare mu gisata kijejwe gutunganya imishahara BET, ariko ntitwashoboye kumuronga.
Arakoze Jean Marie Ndabashinze mu gisata cy'ubutungane n'agateka kazina muntu no munsi ugize uwa 32 umenyesha makuru wa radio igicaniro Florian Irangabiye afunzwe umuryango wiwukaba ubabazwa n'ingene afashwe nabi imibohero y'imuyinga aherutse kwimurigwamo uwo muryango ugumuvuga ko wabo afungiwe ubusa ko akwiye kurekurwa atakirinze gusabwa n'inkuru tubaza Pierre Gahungu
Umumenyesha makuru Florian Irangabiye muri kino gihe afungiwe mu ibohero rya muyinga kuva ku igenekezo rya 2009 ukwezi kw'icenda guheze abo mu muryango wiwe bavuga ko batumva na gato igituma yimuriwe muri iryo bohero avanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba biyumvira ko ari uburyo bwo kumukomeretsa ku mutima mu kumushira kure y'umuryango wiwe na kure sivyo gusa abo mu muryango wiwe barababazwa n'ingene afashwe nabi muri iryo bohero akarorero ngo bagiye kumuzanira utwa fungura babanza gutega ubwoba imbere yuko bandikwa mu gitabo kandi atawundi bunyororo bigirirwa ivyo ngo bituma n'abashaka kuja kumuraba bacika inkokora bakareka abo mu muryango wa Florian Irangabiye babandanya biyamiriza ifungwa ryiwe bavuga ko riteye isoni yagiritwa guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo umuryango wiwe wamirira kure ugasigura ko atamuntu numwe aramubona atunganya ibikorwa nk'ivyo byo guhungabanya umutekano babona ko ari kumudodobereza kugira ngo bamwigike ko icaha atakoze abatari bake babona ko ari kwahogwa ivyimviro vyiwe n'umwuga wiwe Florian Irangabiye azwi cyane mu mihari y'abakenyezi n'abandi baharanira agateka kazi na muntu akaba yakunda gutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye na cyane cyane ku radiyo igicaniro ikije ibiganiro ku buhinga ngurukana bumenyi yari yahagaritswe n'abajejwe ibiperereza ku igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani uyu mwaka nyene akaba yaheruka kuva mu gihugu cy'u Rwanda iyo yaba kuva mu mwaka w'2009
Pierre Gahungu nawe arakenuye naho abategetsi b'Urundi babandanye babwira badahengeshanya barundi n'amakungu ko ikibazo cy'ubutungane bw'igihugu bagifise mu minwe umugambwe CNR uvuga ko urajwe ishinga n'ingene gukora biri mu itangazo uwo mugambwe washize ahabona kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 10 gitugutu n'umwaka agatungwasa arongoye uwo mugambwe amenyesha ko naho abategetsi bemeza ko ubutungane ugoyagoya atangingo n'imwe burafata kugira ngo haboneke impinduka tuibadze Alice Akimana
Murugo gwandiko umugambwe CNR uvuga ko urahandwe ishinga nuko abategetsi b'u Burundi badasiba kuvuga ko ubutungane bukora nabi kubera ibiturire ariko ngo ntiyagire igikorwa kugira ngo ubwo rwego rutunganiriza abanyagihugu barwitura ubivuga ufatiye ku majambo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashikirije ku igenekerezo rya 2024 mu kwezi k'umunani umwaka w'2021 mu nama yagiranye n'abaserukira urwego rw'ubucamanza aho yavuze ko ingeso yo kurya ibiturire ituma abanyagihugu n'abanyamitahe batizera urwo rwego wicunyuye ibintu nuko senarizeri bwo kubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi itashoboye kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu nkuko senare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko iheruka kubitangaza icese mu ngingo yayo yo kuwa 2025 munyonyo umwaka w'2021 iyo senare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko mu gisata cayo cy'iyungururizo yamenyesheje ko ingingo ECCB amajana 33 yo kuwa gatanu rusama umwaka w'2015 yafashwe na senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro y'u Burundi yerekeye kiringo cya 3 cy'umwezi Petero Nkurunziza yaunyanze amategeko ashinga umuryango wa Afurika y'ubuseruko amasezerano yarusha amwe n'ibwirizwa nshingiro y'igihugu cy'u Burundi mu gusondera ku rwandiko umugambwe CNL uvuga ko wiyemeje guharanira ubutungane no guterera kugira ngo ibyo byose bituma ubutungane butigenga ku mvo za politike birundurwa burundu kuko ngo bitari uko ataterambere rishoboka
Alice Akimana ahandi havugwa imyidogo ni ku mutumba Kiyange uri muri komine Kibago mu ntara ya Makamba ni mu gihe umukuru w'uwo mutumba yaraye akubaguwe na bamwe bo mu gwaruka gw'imonera kure bo kuri uwo mutumba nkuko ababibonye bayaze na radio Inzamba babivuga uwo mukuru w'umutumba akaba yari mu kazi kiwe kamisi yose aho yakubiswe n'izo mbonera kure mu Sigali ntere ubu akaba ari kwavurirwa mu bitaro biri muri iyo ntara Idonido na Josephine Jones Nkunzimana
Nyiragakiza Prosper ni umukuru w'umutumba wa Kiyange muri komine Kibago muntara ya Makamba yaraye akubiswe gushikaho asinzikarizwa ubuzima n'abantu bo kuri uwo mutumba basanzwe bari mu gwaruka rw'imbonera kure nk'uko umwe mu banyagihugu yabibonye yaganiriye na Radio Inzamba abivuga uwo mukuru w'umutumba akaba yakubiswe ariko atoza amafaranga y'intererano yo guteza imbere intara ya Makamba
amafaranga yo kuheraheza kubaka intara ya Makamba gutyo rero yarashyize ku kabare kanaka agiye gutoza amafaranga ndetse nyine akabara makira neza atangora n'uwo mwanya rero haca haza ubundi mugabo acashika abwira nyine akabara ati jya mutarajyande n'ijyanje mwene akaba yaca mubwira ati rurindira ndaguha maze kumubwira uko haciye ahenura amakarato atanu yafungutse cyane ahenuka yahenutse mwene akaba aracikira ishavu aca amukubita amukubise nyine guhenura ayo mafunguzi nawe aca asohoka hanze atwara icupa kivide arahita amukubita ku kuboko arakomereka maze gukomereka rero barundi ubundi aciye yiruka maze kwiruka gipolisi n'abari ngaho kumbaye nyambane na kure baramufata baramuhereza umupolisi ati genda umufunge ikintu cya mbere kibabaje umupolisi baramurekura abo bayobozi bamutwaye kumupfunga baramurekura maze kumurekura baratohoza buhoro buhoro barumva ko yagiye muhira nyine kubikora rero yitwa Yosefu uwo Yosefu rero amaze kuba atashe muhira gipolisi kica kirakoresha ubwenge bwacu nyine bwiyo vyize ajana n'umukuru w'umutumba bagiye kumutora muhira maze kugenda rero mukuru uwo Yosefu yitwa Gerard cya telefone agenze rero namubwiye muhira ntari hiyo ari ngaha hari akabare bita kwa Fabiano ati ngaha kwa Fabiano mukuru w'umutumba cyangwa ati rero ugende nje nanjye ndabandanije muhira iwe ntugenda rero akigiye gitambutse intambwe zibiri ashobora guhura na nyayo Yosefu cyangwa kuganira ati mugabo we waciye uhunga mugabo we yirukanishijwe n'iki kikofyereje bisanzwe cyubwira kubera iki nyirubwira muhenda henduko akiri ko avuga uko mukuru wa Yosefu twakarebe abarashitse hari umuhungu wa Gerari nawe nyina barashitse cyora mwataka basha bamukubita no kumagara nyene cyangwa baza kumushahura
abo banyagihugu bakaba basaba leta guhagarika ibikorwa byo kwigisha ibijyanye na gisirikare ugwaruka rw'imbonera kure kuko ari iyo nkomoko y'amabi menshi
umukuru w'umugambwe ni leta akomokamo ntibarabe ibi bintu cy'uko yuga bariko baraforoma imbonera kure abanyagihugu bagoma bakoma induru ko ari bo bazotwinyikira mugabo baturabirarirari uno munsi biriko biraba ntawuze ejo abo bizotandukira ko birahitana abantu biriko kubonera bato bato bakora imitumba ejo bishobora guhitana mutante ejo bishobora guhitana buramatari kubera kino mukuru yego gutomeye cyane nukuri turasanze kandi dusanze tubabaye nagerageze mukuru w'umugambwe ndetse n'umukuru w'igihugu ibintu byo gusoroma imbonera kure basoroma gisirikare batubwira ko mu hora n'umutekano arijya nawe mugabo agasoroma gisirikare ibintu babihagarike kuko n'ibintu biri kubira tubabaza cyane
uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye umusaneri wa komine Kibago kugira aduhe umuco ku byaraye bibaye n'ibigiye gukorwa turamukena
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
mu gisate cy'amagara y'abantu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe indwara zo mu mutwe ni kwigenekereza rya 10 gitugutu kuri uyu munsi radio Inzamba agateka kawe yashimye kugaruka kwifungwa rya Christian Butoyi umunyagihugu agwaye mu mutwe afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 yangirizwa ko ari we yagandaguye ababikira batatu b'abatariyano kazi kuri paruwase Guido Maria Conforti muri komine Kamenge mu gisagara cya Bujumbura n'inkuru tubaza Georges Nimenya
Christian Claude Butoyi yagirizwa kuba yaragandaguye ababikira batatu b'abatariyano kazi muri paruwase Guido Maria Conforti yo muri komine Kamenge yerekanywe n'igipolisi yaramaze ukwezi mu bitaro by'abagwayi mu mutwe mu Kamenge yarungizwe muri ibyo bitaro n'ubutungane kugira amupime bamenye ko Christian Claude Butoyi afise ubumuga bwo mu mutwe nk'uko abo mu muryango n'inshuti ziwe bavyemeza impapuro zo kwa muganga zemeje ko Christian Butoyi agwaye mu mutwe naho igipolisi coco cemeje ivyaco ko Christian Butoyi akomeye mu mutwe kandi ko yiyemereye wenyene ko ari we yagandaguye abo babikira batatu b'abatariyano kazi bo kwi paruwase Guido Maria Conforti Christian Butoyi yahagaritswe inyuma y'iminsi ibiri gusa abo babikira batatu bishwe acajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba hari mu mwaka w'ibihumbi 2014 Christian Claude Butoyi akaba rero amaze imyaka 8 afunzwe kandi akaba atararengutswa imbere y'umucamanza aho bafunganywe bakemeza ko dosiye yiwe yatakaye
Jojo nimenya arakenuye cyane ubonaho dusimbire mu ntara ya Rumonge bahagaritse imirimo yabo kuva kuri uno wa mbere abona bakora ibyo kwandika no gufotora mu ntara ya Rumonge biyamiriza ingingo yafashwe na buramatari w'iyo ntara Consolateur Nitunga yo kubashingira ibiciro bakorera ko bobo bakavuga ko babikora kuko ibikoresho byankenerwa byaduze cyane ido nido na Eveline Mukeshimana
nkuko amakuru dukura aho muri iyo ntara avyemeza buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga yatangaje ko abakora ibyo gufotora no kwandika bita Secretariat Public bategerezwa gukurikiza ibiciro yashinze biri mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa gatanu igenekerezo ry'indwi gitugutu uno mwaka aha agategeka ko gufotora bitarenza amafaranga ijana ku rupapuro mu gihe byahora bikogwa ku majana abiri uwandikisha akongera agasohoza ibyo yandikishije bakabimukorera ku mafaranga amajana atandatu mu gihe ababikora bahora babikora ku mafaranga igihumbi abo bakora ibyo bikogwa kuri uyu wa mbere ntibakoze imirimo yabo basigura ko bagomba kugaragaza akababaro kuko bariko bararenganywa basigura kandi ko umuhanuzi mwishikira mu biro kwa buramatari atigeze abumviriza bariko bamusigurira ko ibiciro by'ibikoresho byaduze akarorero bavuga ko impapuro zavuye ku bihumbi icumi zija ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri amarangi bakoresha araduga amazu nayo nyene ngo yaradugijwe ibiciro komine yaka amakori menshi cyane amakuru ava mu ntara ya Rumonge akaba yemeza ko hari bamwe bamaze guhomba muri ibyo bikorwa bakora abanyagihugu bandikisha imanza abakenera impapuro zitandukanye kuva kuri uyu wa mbere bakaba bavuga ko batariko baroroherwa kuko bataronse aho bandikisha basaba ko izo mpande zibiri zumvikana ku neza ya bose abo bandika bakaba barahira bakarengwa ko batarota basubira ku mirimo mu gihe iyo ngingo ya buramatari itosubirwamo ni mu gihe muri iryo tangazo buramatari wewe asaba ko uwabona adashobora kubahiriza iyo ngingo yiwe ko yohindura akazi akora agakora ibindi abona byunguka
arakoze cyane na Eveline Mukeshimana nkuko bisanzwe ku minsi ya mbere turabashikiriza amakuru y'inkino mu mpira w'amaboko basketball ihiganwa y'ibikombe citiriwe intwari irabandanya rikaba rigeze mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma imigwi urunani Dinamo Remesha e Brothers Team mu mupira w'amaguru ihiganwa ku rwego rw'igihugu Primus League bageze mu ndwi igira icenda mu mupira w'amaguru ihiganwa ku rwego rw'igihugu Primus League bageze mu ndwi igira icenda umugwi wa Aigle Noir ukaba ari wo uri mu kibanza ca mbere gushika ubu n'amanota 20 inkuru ya Karine Dusabe
Duhera mu mupira w'amaguru aho iyi ndwi yarayirangiye ihiganwa ku rwego rw'igihugu Primus League yari igeze ku ndwi igira icenda mu nkino zabaye ku munsi w'Imana Atletico New Old yatsinze Tigre Noir 2-1 Messager Ngozi inganya na Vitaro 1-0 nayo Rukinzo itsinda Burundi Sport Dynamique 1-0 ku munsi wa gatandatu naho Buja City inganya na Kayanza United 2-2 Olympic Star itsinda Interstar 4-1 ni mu gihe Top Junior yanganije ubusa ku bundi na Musongati ku munsi wa gatanu Magara Young Boys yanganije na Aigle Noir 1-0 gushika ubu rero umugwi wa Aigle Noir ni wuza ku isonga by'imfata kibanza n'amanota 20 Musongati iza ubwa kabiri n'amanota 17 Vitaro igira 3 n'amanota 16 ni mu gihe Tigre Noir ari iya nyuma n'amanota 4 tukiri mu mupira w'amaguru tubamenyeshe ko umugwi wa Flambeau du Centre kuri uyu w'Imana watsinzwe na Zamalek yo mu Misiri ni mu nkino z'igikombe cya CAF urukino wo gusubiza ruzuba ku munsi wa gatanu w'indwi rubere mu Misiri nyene kuko mu Burundi tutagira ikibuga cyo kwakira inkino mpuzabakungu Flambeau du Centre ikaba yacyihitamwo gukinira aho nyene urukino wo gusubiza muri basketball imigwi ya Dinamo urunani Remesha na Brothers yo mu Cankuzo niyo yarayironse uburenganzira bwo gukina inkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma cy'igikombe citiriwe intwari kuri uyu w'Imana Dinamo yatsinze New Star amanota 81 kuri 70 ku munsi wa gatandatu urunani rwatsinze Rezipo amanota 93 kuri 79 na yule mesha itsinda Brothers Team ya Mucankuzo amanota 72 kuri 65 ariko Brothers kubera ariyo yatsinzwe amanota make yaciro mu burenganzira bwo kubandanya higanwa ku munsi wa kane igenekereje ya 13 gitugutu Burundi bwibuka imyaka 61 izo biheze incungu y'intayo kwikukira umugano wa Ludovico gwa gasore agandaguwe isaha 6 urunani ruzokira na Brothers Team ya Mucankuzo isaha 8 naho Dinamo ikine na Remesha urukino rwa nyuma ariko rwa finale rutegekanijwe kugenekereza ya 21 gitugutu umunsi Burundi buzabwibuka imyaka 29 iheze incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye agandaguwe aha tukabamenyesha ko umukinyi aturuka mu gihugu cya Espagne Alvaro Calvo Massa yari yashitse I Bujumbura aho aje gufasha umuguru nani uriko witegura guserukira Burundi mu nkino Dabal Basketball Africa League zizobera mu Buganda kuva ku wa 25 gushika ku wa 30 Kigarama uyu mwaka
Arakoze cyane Karinde Usabe ni no kuri iyi nkuru duce dusozera makuru twari twabateguriye kubashikiriza mwakoze mwese abariko baratwumviriza abadufashije kuyegeranya mwakoze mwese Josine Kadena ariko ndabashikiriza ndabikebanuye naho utaha